Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika twisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu YouTube Instagram na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abahinga mu by'ibidukikije bagabisha ko ikiyaga Tanganyika gishobora kuduga ku rugero rutari ruherutse haraheze imyaka irenga ijana. Abahinga babandanya kwemeza ko hasigaye santimetero nkeya kugira ngo ikivuko cha Bujumbura ahakorera igisirikare gicungera umutekano mu kiyaga Tanganyika mu Burundi n'ibindi bice byinshi vyegereye ico kiyaga biterwe n'imyuzure myinshi. Ni mu gihe ikigo kijeje kugendereza ibirere mu Burundi naco kivuga ko hitezwe imvura nyinshi muri uno mwaka. Muri isangane no munsi turabigaruka ko twabatumiriye Professeur Bernard Sindayihebura amaze imyaka afata ibipimo n'urugero vy'amazi ya Tanganyika. Professeur Sindayihebura yigisha kuri Kaminuza y'u Burundi. Ikaze Professeur Bernard Sindayihebura kandi mwakoze kwemera ko tuyaga kuri bino vy'ikiyaga Tanganyika. Ikaze muri isanga.
Akoze cyane kwa mpamvu nyiye
na kingo. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezi na Professeur Munkundire ndabasabe ko tubanza gukubitira gatomite ahitwa ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Epfo ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho imiryango irenga amajana umunani irimwe impunzi z'Abarundi ziba ahitwa Kenya Plage zivuga ko zihangayikishijwe n'iduga ry'amaziki ya Gatanganyika kuko abandanya gusenyura amazu yazo n'imirima. Umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo yabagendeye.
Aha Kenya Plage yo muri sekiteri ya Tanganyika hakunze gukoregwa uburobyi, ubuhinzi bw'ibigazi ndetse n'imyumbati. Hatuwe n'amoko y'ababembe, impunzi z'Abarundi ndetse n'abafurero. Abaturage batuye Kenya Plage ndetse na Marke ho muri sekiteri ya Tanganyika bagaragaza yuko bibatsiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika yazamutse hafi ikirometero kimwe. Ibi byatangiye kugaragara mu kwezi kwa mbere gusa mu myaka itatu ishize naho Tanganyika yarazamutse. Bamwe mu baturage bimutse aho bari batuye, abandi nabo amazu yabo yuzuye amazi, mu gihe abandi nabo bari kubaka utuzu two kubamo by'agateganyo. Ndagijimana Emmanuel ni impunzi y'umurundi ituye Kenya Plage, ari mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko. Avuga yuko amasambu yabo n'amazu yabo yarengewe n'ikiyaga cya Tanganyika.
Amazu yimuka nk'inshuro nka zitatu twubaka amazi yagatera yaduga ya Tanganyika. Abafise amatongo ahantu hameze nk'akamutse bagatanga ahantu ho kubaka. Iyo bamaze gutanga ahantu abantu bahifasize mu kintu iri ngo cy'umwaka Tanganyika kandi gatera duga akurikira aho abantu bahawe ndaro. Rero uko niko byifashe muri kino gisagara turimo.
Balange Andre ni umubyeyi ufite abana umunani. Inzu yasenywe n'amazi, ubu ari kubaka akazu k'ibyatsi yifashishije amashanyi y'ibiti, ibigazi n'inturusu. Byemeza yuko bugarijwe n'inzara kubera ikiyaga cya Tanganyika cyatwaye imirima yabo.
Iri duga ry'amazi ramaze konona ibintu byinshi rwose, ramaze konona amazu benshi yari kwera bomagurika, na nuwa chene njui ibiti uye usangira kama gulise juru ya maji pepe uzingo ngofiti fasegutu bo iso dusa wagira neeza nuko botugaru kilako kandi na leta ya Kongo ikafasabanya gihugu baba muraka gace ka Kenya muraka gace ka Kenya kandi abantu baragowe gose ni
aba baturage barimo abanyeshuri banyura muri aya mazi ya Tanganyika bagiye ku ishuri abandi nabo barara mu mazi arimo bavuga yuko batoye impungenge ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike Desire Mayugi n'umusaza uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko atuye I Kenya Plage
ubu umuzoje mumba yuko nakorera yabidufata abana bajyama mu bizaga bisi kajya mu bizaga ubu nta muntu yicaye ni kugiragira agasabu na leta leta ntacyabivuga
saha I Kenya Plage kiyaga cya Tanganyika kiri gusenya amazu gusa ahubwo n'abafite amahoteli imirima ndetse n'amazu ku ngengero zacyo muri teritwari za Uvira Fizi Kalemi na Mobu n'abavuga yuko amazi yazamutse cyane hari ahandi naho Tanganyika yuzuye ifunga ibarabara abantu bakoresha amato mu ibarabara bava Uvira bajya Fizi
iyo umuyaga umajije kuba mwinshi mu cyo tuhava tugira ati ibibazo nuko hari igezi tuzishyiramo zikanywa amazi ariko iyo umuvundo uzuka gukubitira hajya nyine ipemba uhanga bose amazi amashyira kwinjira iyo gukubitira iyo umufundi moteri yawe udakomeye hari igihe kinywa amazi aho nyine zirebe kandi umugosi niwe aca aho
umwami wa gurupe maya babungwe iri muri sekiteri ya Tanganyika teritwari ya Fizi ituwe n'amoko y'ababembe abasurero ndetse n'impunzi z'abarundi Charles Simbi avuga yuko bari gushaka aho batuza iyo miryango 800 yibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika. Uyu mwami avuga yuko bakomeje gusaba ubufasha muri leta no mu mashyirahamwe abagira neza ngo gufasha abo baturage Tanganyika yasenye amazu yabo. Abahanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere muri aka karere bagaragaza yuko Tanganyika ishobora kuduka cyane muri uyu mwaka. Veda Segabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Bidastengabo urakoze Professor Bernard Sindayihebura mwumva uko vyifashe hakurya y'Uburundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muratubwira mu kanya rero uko bimeze aho mu Burundi naho ariko imbere yaho mubanze mutujane mu kiyaga Tanganyika kiva hehe kikaja he kingana gute gica mu vyahe bihugu
Ego mwembe mwakoze cyane Tanganyika ni kiyaga nziza kinini cyane nk'uko musanzwe mubizi hanyuma kikaba icya kabiri ku isi uhereye ku kiyaga kiri mu gihugu cy'Uburusiya cyitwa Baikal gifite imetero 1,840,000 hanyuma rero ibihugu cyane cyane bine bikurikira nibyo biruhande ya Tanganyika aho rero hariho Uburundi twavuga bufite ibice bitanu ku mazi ava mu Burundi hariho Zambia ifite ibice bitandatu hari igihugu cya Congo gifite ibice 46 ego hanyuma rero hakaba na Tanzania ifite ibice 41 uko rero ubugene amazi aza muri Tanganyika ibihugu avamwo ibyo ngiye kubabwira
ego turumva uko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo vyifashe nk'uko umenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika bitucapiye mu nkuru yakoze ayo mazi yaraduze mu Burundi nivyo murabyerekana mu byigwa byanyu bitandukanye yaduze ku rugero rungana gute kuva ryari ni kubera ikubunye ariho hari impungenge gusumba izo mpungenge zitangura ryari ga professor
ego mmetsana mumbarije ikibazo cyiza cyane reka nabagire ku muriri kubera kuko burya Tanganyika ngaha mu Burundi sina mu Burundi gusa ibyo bihugu birimeje kubabwira yatanguye kuduga mu 2018 mu 2018 rero Tanganyika yari igeze ku rugero rw'imetero 75 n'ibice 24 hari mu ntango aho no kuvuga rero harenga ko amasantimetero 28 gusa urumva Tanganyika iri ku rugero rusanzwe yari metero 75 aho rero hari 2018 yarenze ko santimetero imwe canke imirimetero imwe urumva byatubona ibibazo turiko turabona rero Tanganyika rero rwagiye gusara bikomeye cyane kubera kuko muri ibyo bihugu byose kubabwiye hose byagenze nyine gutyo niho yagera ku rugero rudasanzwe kuko hari itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu yashikiriye imetero 1,256 ni ukuvuga kuvuga imetero na santimetero 58 numva yuko zari zari nyinshi cyane kandi cyo nagomba kubamenyesha ibice 95% Tanganyika yamigera ku rugero runini ya cyane mu kwezi kwa gatanu rero hanyuma rero ejo naratinye Tanganyika ngari Bujumbura rwari rugeze ku metero 775 n'amasantimetero 88 urumva rero yuko rwari rugeze ko rwari rurenza ko ku ahantu hasanzwe rwari rurengeze ku metero n'amasantimetero 88 so kuvuga ko ari gutera ubwoba abanyabujumbura ubwabo hari hasigaye santimetero 20 kugira ngo amazi avuye kuri poro ya Bujumbura ashobore gutera poro y'Bujumbura urumva rero igeze ku rugero rudasanzwe rugero rurerure cyane cyane rudasanzwe ndetse bituma rero ingingo iteza gufatwa kugira ngo hanyuma rero ubabare kumvure bukeya cyane
murakoze cyane ego mu nkundire tuje ku mirongo ya telefoni duce tugaruka tubabaza utubazo twabateguriye ariko duha akanya abanyagihugu ni nabo ahanini baba basavye ko ibiganiro nk'ibi bikogwa turahera kuri Gakwavu Gakwavu ikaze ku ijuru ry'Amerika
uraho neza Diane ni na hazwe
ndaho ndashima nawe bimeze gute
nanjye meze neza cyane mwari mukumbuye
natwe tuba twabakumbuye ariko turatuhari
yego
uri he Gakwavu
ni Gakwavu Gisagara mu Rwanda Ibutare
ni Ibutare havugwa make
Butara akazuba ni kenshi
nuko rero twagutumiye Professor Bernard Ndayihebura kugira ngo atange umuco ku zerekeye ikiyaga Tanganyika casaze kiduka
ego ibyo ngira ngo mbaze profeseri ese ko Tanganyika ifitiye akamaro ibihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye byo muri Afurika habura iki kugira ngo bakusanye inkunga cyangwa hakorwe ibikorwa bikumira izo nzaduka z'amazi agenda ateza ibyago hirya no hino muri ibyo bihugu kubera iki badakora ibikorwa kuri icyo kiyaga Tanganyika kirwanya isuri dore yuko banamenye yuko vuba aha ngo hagiye kuzaza iyindi isuri aho ngaho aho ku gisirikare cy'Ubujumbura iturutse muri Tanganyika ni ukubera iki badakora ibikorwa birwanya iyo suri mbere yuko isuri ziba
isuri ntajya ni iki ni imyuzure
isuri ni imyuzure ni mu kinyarwanda mbivuze
urakoze Gakwavu ngaho Ibutare ugira umunsi mwiza
namwe mugire umunsi mwiza Diane
yego Professor Bernard Sindayihebura akabazoka Gakwavu Ibutare
abakoze Gakwavu kuri icyo kibazo ahejeje kubaza ati mbega ibihugu zegera icyo kiyaga cya Tanganyika nta bikorwa bakorwa kugira ngo iyo myuzure ntisubire kuba burya ntibyoroshye cyane mugabo urumva burya byarakoze kubera kuko kuva 1992 niho Rukuga yavuka rero Rukuga aho yava harabaye ikintu bita baraje bubatse aho bubatse iyo baraje yatuma rero Tanganyika ikaza hasi cyangwa hejuru aho rero igihe cyane ibyo byarakiteye nta no mu Burundi n'ahandi hose muri ibyo bihugu hari mu 2005 aho Tanganyika yaje kugera ruri hasi cyane ndashaka kugaruka ko aho rero yihita hasi cyane hataba ikibazo kubera kuko ubwato ntibushobora kuronka ubugeni bukabuze aho ushobora kuhira rero urumva rero burya abahinga rero bakoze neza ubundi mu 2021 abahinga bindi iwacu baragiye zero sinagiye kuraba abakumbure yuko ata kibazo kiba carabaye akuruka kugira ngo amazi ntayo makeya cyangwa ntayo neza kuko urumva abaye menshi abaye menshi atera ibibazo nk'ibinyeri turiko turabona abaye make naho nyine n'ubwato ntibashobora kuronka washobora kubukorera rero urumva rero burya ibyigwa barabikoze bigome cyane nagomba kumumenyesha rero uyo Gakwavu yuko mu gifaransa babita pintese na tire no kuvuga n'ibindi bisanzwe cyane byamabiba nk'uko amatangura mumbaza mwavuze yuko aheze imyaka 100 abahinga bavuga yuko ko ari ibintu byama bishika iyi myaka 100 igeze mu gatwebwe rero ntitwarinze kurindira 100 bibaye haheze imyaka 60 ko i Burundi twaheruka ibi bene ibyo bihugu byose mu gihe 1964 urumva rero burya abatwari ibihugu ntibasamaye na gatoya n'ibintu bisanzwe ahubwo tworaba ubwene twubana n'ibi bihe ikindi naco umwaka abahinga nk'abo muri izebu n'iwacu baravuze yuko mwayivuze mu gitangura yuko habaye hazogwa imvura nyinshi cyane baravuze kandi yuko hazoba ubushuhe cyane twe twayibonye ngaho ibuzumbura mu minsi iheze kandi n'ubu ikibandanye ubu rero ibyo hanyuma abahinga bavuga yuko ibi biriko biraba biriko biraba mu isi yose ari ikintu mu gifaransa bita El Nino ni ukuvuga umuyaga ushushe mahari hanyuma ugasuza muri ibi bihugu nyine twebwe dutuyemo ari nacyo gituma byatumye rero haba imvura nyinshi nk'akarorero mu kwezi kwa mbere haba mu Burundi haraguye imvura ingana na milimetero irenze ijana ni ukuvuga iyo mvura isa n'iyaguye ndayi Bujumbura mu mwaka wose mu 2005 aho Tanganyika rero yagera hasi cyane urumva rero n'ibintu bisanzwe tuteza kubimenyera tukamenya kubana nabyo
ego tugarutse gato inkuru y'umwana isubira inyuma tugaruke kuri yama bya bigero by'amazi biri mu biyaga bitandukanye urumva Burundi ufisemwe ibice bitanu muri ayo mazi ya Tanganyika muri Congo ho twumvise ko bimeze Zambia mwatubwiye Tanzania uko urugero ruduga bifise impungenge ko bishobora no kuhusigara kuri santimetero 20 ikivugo kigashwagwamo nayo mazi izo mpungenge muri Zambia Tanzania naho zirahari canke n'u Burundi na Congo gusaga professor
yo erumba bon ubuhinga abantu bize ibintu byitwa topography kuvuga ibijanye ubwene isimeze barabizi cyane nk'ubu rero kweze na pindu kai Bujumbura yuko hari metero amajana 2026 n'amasantimetero 80 ari muri Zambia ari muri demokrasi ya Congo ari muri Tanzania nayo ni wacu nuko kuvuga abari munsi y'ubwo bugero ubari mu mazi nuko kuvuga rero amuheze kumbwira isizi ibyo byose bizanye bihose hose nuko niko bimeze rero ahantu hose uciye uca umurongo ziko nkari ya ruguru mitumba ya mikobeko aho wacu hari ya ruguru ese ziko muhabona siye nk'umukobeko wo tufatanye aho hantu hose ari munsi yawo nuko kuvuga yuko muri ibyo bihugu byose bitandukanye bari mu mwuzuri ya rero ibibazo turabitangiye
kwezi ariko hagira igihugu kiba hejuru gusoma ikindi cyangwa byose biba biri ku rugero rumwe nk'izo santimetero mwatubwiye
ibihugu ntibyo biri ku rugero gatoya n'umuntu gatoya mugabo nawe nyine usanga ku rugero ari nka kimwe kandi uzi wacu ari no mu Zambia biduka kumwe nyene kuko uraze nka isizi zeri neza ubu nagiye muri Congo ni ikibazo kitasanzwe kuri hose usanga ari uko nyine ibyo byose birajanye zewe nize zetu ya kera izo babitisha tukira abana n'ibintu numva ego cyane hano nko uciyumvira uti capa hano amazi yose muri ibyo bihugu gusa ari gucapira kweri nabi kweri
araduga kubereka amazi rero hari umuyaga mwatubwiye hari ibindi bituma ayo mazi y'ibiyaga aduga
umuyaga kubera kuko jewe burya igituma ndabikurikirane kubera kuko nabyanditsemo aho nayikombira ubushakashatsi muri doktora mu 2005 niho nari nanditse nyine kandi byanditsemo yuko nyine yuko ibintu mu Burundi byatanguye 1961 gucika 1964 aho rero muri iyo myaka yose hari haguye imvura muri ibyo bihugu idasanzwe iri hejuru yo ku rugero rusanzwe ubu rero ibyo turabona ni Burundi nyine kuko ibyo biharuro by'imvura n'abisabyenga ize iwacu mugabo mu bindi bihugu tunabisabye donc naho nyine byageze guturumba rero tugarutse rero iduhahinga mu gifaransa bita crise antenaire ni ukuvuga ibintu by'ibiza bigaruka iyo haheze imyaka myinshi ibyo ni buraya bibaho yego natwe ku isi hose siko bimeze icyiza gusa ni uko twoza turikingira tukamenye ubugene twoshobora kwikingira kugira ngo nk'ibi turiko turabona kuko hari nk'ibi iwacu Bujumbura bwabaye bunini cyane kubera kuko hariho n'abantu bavugaga Tanganyika no hanyuma rero icokorwa inyuma cyane cyane umwuzuri hano wasubira kumanuka
numvise neza canke ni namwambariye ko amazi aduga cyane mu kwa gatanu iminsi yose
yego oya nimwumvise nabi cyane urumva hari aho Tanganyika igera ku rugero hasi cyane aho rero birahinduka irashobora kuba mu kwezi kw'icumi cyangwa mu kwezi cumi na rimwe kubera iki imanuka kubera amazi ya Tanganyika yaba hari iti amazi atahinduka mu mwuka urumva rero niyo utuma imanuka rero igafiduka ku rugero rero mu kwezi kwa gatanu ibice 95% aho Tanganyika iduga ikagera ku rugero rurengeye cyane hejuru ni kubera amazi urumva abakiye mu nzuzi hanyuma hagaburira Tanganyika urumva rero nuko bimeze.
Izo nzuzi muvuga reka tufate nka Mpanda, dufate nka Rusizi, dufate nkandi, uko Tanganyika iduga ni nako nazo ziduga.
Urumva iyo igeze ku rugero rwa kure cyane niko biduga nazo nyine, mugabo urumva uravye nka Rusizi, munsi y'ibarabara rigenda hari ibubwira iramaze kugera ku rugero rwo hejuru cyane, urumva kuri tugenda ibicitwa muri Tanganyika. Ego cyane,
murakoze cyane. Twakire Kenny Darcy. Kenny ikaze ku ijwi rya Amerika. Kenny uratwumva? Citizen uratwumva?
Yego ndabumva neza Diane.
Kasi yagiye. Citizen uherere he?
Ndi Kigali mu Rwanda, ni Marcel Kibagabaga.
Havugwa makinga mu Rwanda.
Mu Rwanda turi amahoro, akavura n'akazuba byose biri kuboneka.
Amazi mu nzuzi naho byifashe gute?
Bongi ni sala nta kibazo, twebwe ihindagurika ry'ibihe usanga ariyo ntandaro y'ibi byose biba biri kuba binajyanye n'itopiki mwashyizeho uyu munsi. Mboneraho no guhita mbaza ikibazo, ariko ndagendera ku kibazo ngendeye ku bipimo mpuzamahanga byo kurengera ibidukikije, ibintu bijyanye n'amazi n'imigezi. Ndashaka kumubaza ku bijyanye no kuzura kwa Tanganyika, ese ibipimo mpuzamahanga birubahirizwa nibura ku buryo byajya nishyira abantu mu kaga? Kuko niyo genda nk'ibishanga haba hari uburyo bigomba kubungwabungwa kugira ngo ibinyabuzima bibamo bye kwangirika, ariko kuko ibishanga nabyo bikaya amazi, tukareba inzuzi cyangwa imigezi inyuma mu ruzi Tanganyika, mu kiyaga Tanganyika, nanone naho gihumekera za metero zawe zubahirizwa ku buryo umuntu yagira impungenge ko amazi nazamuka bitazatera ikibazo. Bibaye bitubahirizwa se hakorwa iki? Cyangwa numva mwabitanga iyihe ntererano yanyu muri leta kugira ngo ibyo byubahirizwe? Kuko usanga abantu benshi bavuga ngo ahantu ku nkombe z'ibiyaga hari ubucuruzi, ariko ugasanga bagiye kubangamira ya mazi, ugasanga nibo bayishyiriye, bityo bigatuma ubuzima bw'abantu bitikira bukajya mu kaga. Ntabwo nzi rero n'imyitozo mpuzamahanga ku bijyanye n'imigezi uburyo igomba kubungwabungwa, inzuzi zimenamo uko bihagaze, za metero 50 zuye ku mugezi kugera imusozi, niba zubahirizwa cyangwa bapfa gutura mu kajagari ko babonye ku buryo hatazagira ubuzima bw'abantu batikirira amarindi byagaragaye hakiri kare.
Ariko ndagukosore gato, kuko uvuze ngo muri leta, ntari ngaha ku bwa leta, ni umuhinga abikora ku ivyigwa, yabikoze ku ivyigwa, ni profesor kandi harafise aho bihurira n'ivyo by'ibidukikije, kuko mu vyo yigisha muri kaminuza y'u Burundi akorera n'igisata cy'ubushakashatsi. Reka
yego, ariko nanjye namubwira, navugaga nti niba atatanga intererano kuri leta kubera ko niba byagaragaye ko icyo kibazo kizabaho.
Ubanze ugume ku murongo gato kugira ngo wavuze byinshi twumve ko byose utubazo twawe yadutahuye. Professeur, mwumvise kano kabazo kavuye Kigali?
Egome cyane Citizen, numva ndumva dukwari kuzamegere kunyandika yavuga ati rega Citizen leta burya ni ukuri nk'uko nakubwiye nyine, jewe urumva n'umushakashatsi bya leta mugaturi ngaho bwira dufashe leta kugira ngo iminsi zikanatsinda nabo nyine baratubaza ibibazo, turatanga n'intererano iyo hari ibibazo ibi n'ibindi kugira ngo dushobore guhitora inyishu rero. Urumva rero amazi nk'uko nari namaze kubivuga, ni ukuvuga n'imvura yabaye nyinshi cyane, ni ukuvuga yuko abantu bavuguye Tanganyika aricyo gituma iduga na gatoya. Oya, ni kubera nk'uko nabibabwiye kuva mu 2018 ngaha mu Burundi, mu bihugu bine nababwiye ariyo Zambia, Burundi, Tanganyika, Tanzania na Congo, haguye imvura nyinshi. Uko n'ukuri abahinga nyine bari ngaha nyine turi ngaha kugira tubumvirize ibigo mitanu. Ariko rero ikavuze n'ukuri hariho abantu bayivogereye ndetse byiza cyane, natwe ntitubikenguruka kandi nibaza yuko n'ingingo noneho zizofatwa no hanyuma. Ikindi nacyo, mu Burundi hari iteko ryashinzwe ryitwa rokodoro mu Gifaransa, ryashinzwe mu 2022, aho rero bashinga yuko atamuntu yovogerera Tanganyika ku metero 150. Ibyo rero byarakozwe, ariko baba muri demokarasi ya Congo bo bafashe metero 100. Urumva Burundi bari barakoze n'ukuri, mugabo rero icyatumye yuko ngaha i Bujumbura abantu bavogerera rero, urumva nta na hamwe bijyanye yuko uko kubogera ariyo byatumye Tanganyika iduga ugasanga kandi ikomeye suko Tanganyika yaduze oya kandi suko abantu bayivogereye nibaza yuko abandi nko muri pati y'igihugu nko muri Hollande ni igihugu cyane cyane cyagize ibibazo bisa n'ibi turiko turabona ngaha nyine baratoye inyishu zirama baragira ubuhunga bwo kubaka nta kibazo bafite hariyo nk'ikindi gihugu kigira kabiri cyitwa Ubuyapani usanze mukizi hariho ibintu bya mugigima byabaye kubera ibyo byabaye nubwo batuma bitunganya mu marembo ariko rero inyuma ibiriko biraba bituma twitunganya deni baza yuko ko noba namwishuye nagerageje kumwishura mugabo
murakoze cyane kandi yamaze no kuva ku murongo wa telefone ariko ndazi ko adukurikira ariko aratwumva kuri radio
ego
nivyo twakire na Norbert ku yundi murongo wa telefone Norbert ikaze ku jugi Amerika turaho turashima uri hega Norbert
ndi mu Rwanda ndi mu Rwanda mu kare karurino
akabazo kawe
rero nambere kashimire ijwi rya Amerika ryabashije kutuzanira abatumire bakadusobanurira cyangwa se tukagira ibyo twababaza nkibazo se ni Tanganyika ni gute ikomeje kuzura ese wenda nka leta y'u Burundi se cyangwa se nk'ibihugu baba baturanye ni gute baca nk'imirwanyasuri ishobora kugabanya ayo mazi kugira ngo ikiyaga cya Tanganyika wenda kibe cyareka kuzura kugira ngo hajyemo imyanda nibaza ndetse wenda nta n'indi myanda nshobora kwituruka mu mijyi itandukanye kugira ngo wenda cyase neza n'ibihugu bahore kubohora w'amazi nta kuntu wenda iyo myanda bayibungabunga bakayikuramo kugira ngo wenda igabanuka wenda
telefone yawe iri kwumvikana nabi Norube uti ngo umuhora
ndi kukubwira ni wenda urabona yuko wenda uwo mugezi ushobora kuba wamanukamo imyanda itandukanye ni gute wenda bafatikanye wenda nk'ibihugu begeranye uwo mugezi ushobora kuba unyuramo imyanda wenda ku buryo wenda bayikumira nyine ikabashyirwa ahantu hamwe kugira ngo uwo mugezi n'ibinyabuzima babibungabunge nta kuntu waba baravuganye
sinzi uko ikibazo cyawe zenda tumvise neza ariko ntacu reka ndamuhe akanya yishure uriko uravuga iby'imyanda twari mu vy'ikiyaga cuzuye sinzi ko ari abo bifitaniye isano ntacu ikibazo twacanditse reka tumureke agire ico akivuze kurakoze Norbe
yego namwe murakoze
yego profesa munkundira akabazo k'icoko gwa tuze kugashira ku mpera y'ikiganiro ariko sinzi ko ari ico muvuga
kuri ibyo kubera kuko ibintu bitazanye ikibazo cya kabiciwe
reka tukabikerera ako kabazo k'icokorwa turaza kugaruka ko mu nyuma ariko mu kibazo ciwe mvyarire mu ikindi hari ukuntu ayo mazi bashobora kuyakogota kuyakwega bakayashira ahandi kugira ngo canke ntibikore
urumva nijya ayikora mvuga ntunze urumva rero burya akarorero nkawuhinga burya amazi ndabahe nk'iyo bari kubarubaka amazi ajya turugende turonka amatara aciye cyane cyane mu ngomero niyo ndibaza yuko uyo ushobora kunyumva neza ni ukuvuga burya ni ukuvuga yuko amazi baragira urugomero urwo rugomero rero batabarufatanya n'ikintu bita conduite personnelle ni ukuvuga itiyo baca bashyira ngaho nyine hanyuma kubwira ngo zana amazi mu maturbine hanyuma itange umuyaga nkuba imberere yuko ayo mazi aca muri iyo tiyo ariyo atuma turonka umuyaga nkuba ategereza kugenda amazi adahinduka ariya yandi nyine kuko iyo abaye makeya amatara aboneka iyo abaye menshi apfana gutayita rero mu gifaransa rero ikintu gisa rero conduite forcee ayo mazi rero arenze ko arataho handi ari nacyo gituma rero muri hukuga ibyo bintu ibyo bikorwa bari barabikoze ari n'icokorwa rero n'ibyaba ari ibyo rero abahinga bogenda bakaraba yuko atari ibyo ubu hatabaye ko amazi arenze mugabo nibaza ko atari ibyo na gatoya kubera kuko kuva igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na rimwe gushyika igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na gatatu na kane kuko wumva byari byarabaye hanyuma rero n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hariya abahinga b'abarundi baragiye bavuze ko atana kimwe babonye urumva rero nibaza yuko nta bundi buhinga gushyika ubu ntoba nasomye ahantu hose bashora ayo mazi reka amazi yatanganyika Tanganyika ni kintu kirimi ya cyane ayo mazi ntiwo yanywa ntiwo gi ni mesi cyane
urumva hiri murakoze cyane kuduha umuco twakira na Jean Bosco Bosco ikaze ku ijuri ry'Amerika no muri Tanganyika
ndamutse ngenda mu gihe nayo mazi ngenda ngana ukumva rero angana urumva angana angana ni ndegabase mu kare mirongo itatu na bine ibihumbi mirongo itatu na kane erega iruta nk'Uburundi iruta nk'Uburundi urumva amazi arimo ni menshi cyane
ni menshi ibyo bipimo ni byinshi cyane go
urumva kuyakwega ntibishoboka kandi urumva nkakubona babwira yuko urumva uyakweze cyane akaza hasi atahazi ibibazo urumva agiye hejuru nawe nyine atera ibibazo urumva rero abahinga burya bariho ku isi kandi noneho nibaza yuko nabo nyine bagiye kubirahahira ku rukuta kugira ngo ayo mazi ntagezeyo no
murakoze profesor twakire Jean Bosco Jean Bosco ikaze ku ijuru rya Amerika
ego murakoze
uherere ga jambo
yewe ndi Murundi ariko ndaha muri Mozambique ndi ku kazi
ndi muri Mozambique ku kazi havugwa amakinga muri Mozambique
na mahoro kweli na mahoro ndi muri Shimoyo
urakoze kuza mu kiganiro cacu turazi ko muri benshi abarundi bariko baradukurikirana ijyanye no ku isi tunasaba imbabazi abaturungikiye nimero do telefone bari mu Burundi ntidushobore kuba turiko turabahamagara muhinga bw'ivyuma bariko baragerageza ariko amatelefone yo mu Burundi ntariko biroroha ko tubaronka muga turabandanya tugerageza kugira ngo nabo bagire ico bavuze akabazo kawe rero Jean Bosco
je akabazo kanje nsise nasomye ku nkuru kuri Facebook k'amazi ashobora kuduga kurenga uko yahora aduga kuvuga bishobora kurenga mu yindi myaka nko muri 2019 2018 2020 amazi yaraduze amazara siduka menshi niyo mu gihe yoduga gusumba uko yari yaraduze abantu benshi ni guca bimuka nk'abo bahepfo y'ibarabara impande ya Tanganyika kubera aduze gusumba uko yari yaraduze muri iyo myaka iheze ndumva ko ari ikibazo
reka tureke Professor Bernard Sindayihebura akwishoye niwe mutumire wacu uno munsi ugira umunsi mwiza muri Mozambique
okay
ego Professor Hakabazo kavuye muri Mozambique nako
bizambosko ati amazi yarageze ku ntunze ku rugero rudasanzwe ego mi cyane iyo atagera ku rugero rusanzwe sinari kuvuza induru ngasemerera kuko urumva ni umwaka cyane yageze ku rugero rudasanzwe mugabo rero yatanguye kugera ku rugero rudasanzwe kuva ku ibihumbi bibiri na cumi n'umunani urumva rero urumva ayo mazi ntiyigeze asubira inyuma gatoya nk'ayo Bujumbura amasaje inzu amahoteli urumva byateye bijya mu mazi kuva muri icyo gihe byaragabanuka muci ku mugabo bigahita bisubira imvura iguye bigasubira bikaduka urumva byageze ku rugero rudasanzwe cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bica birasara bimwe bigera ku rugero rudasanzwe uwo mwaka nyine turimo uwo mwaka rero niho haruro nari naharuye rero uzogera ku rugero rudasanzwe kandi rukagera ku rugero twari twashyize ko igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo
mbe muvuga gupima mupima gute hari akuma mukoresha mutereramwo kakagaruka kabaha madoni bigenda gute ngo mupime ni irate ca gipima bavuga dusigure gato ngene mupima
cyane cyane kubera kuko hajya ku byaga Tanganyika urumva bahingi hari ikintu gishinze ngaho cyerekana rero cyerekana izo metero ego cyane kandi urumva uri muri Tanzania uri muri Congo nababwiye yuko nk'uko nari nababwiye nyine yuko ejo yari ku rugero rw'imetero magana mirongo ine n'itandatu n'amasantimetero mirongo umunani abari munsi yaho baba bari mu mazi rero urumva rero utarukwira ibyo bihugu byose kweri
ibipimo byanyu sinzi ubuzima bw'ikiyaga ingene bimeze mugabo mwebwe ko mubikurikirana ngira murabizi ngira nabwo bugira ubuzima kikabyuka kikaryama umwanya mwiza wo gupima ni gute ni mu gitondo ni mu ijoro ni saa sita mupima igihe cyacu cyose kugira ngo mushobore kuronka ibiharuro biba bikwiye
muvuze neza cyane ikibazo cyiza cyane urumva ikiyaga turakimenya ni nk'umwana ego cyane urumva rero hari aho hagera haza hari aho haza hari umukuba cyane akaza hano hanywera kiraza gupima kugenda gupima cyane cyane iyo Tanganyika dongo mu isanzwe ruri karameta atanipfundiriho urumva rero cyane cyane ni amabimba imbere ya saa sita imbere ya saa sita cyane cyane saa yine niyo masaha meza yo gupima saa yine imbere ya saa imbere ya saa yine mugahara aho bihinduka biva no ku bihe nyine mugahara cyane cyane imbere ya saa yine niho ibipimo usanga ari byiza cyane.
Murakoze cyane rwose. Twakenda Nitanga Simon. Nitanga ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Yego murakoze.
Uherereye Ganita
ndo mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Kamonyi.
Kamonyi havugwa make
izuba
ryinshi
rimeze nawe muri iyi minsi ntabwo imvura iheruka
no mu Burundi narumvise ko ngo risigaye rimena imbwagahanga nk'uko bavuga mu migani y'Ikirundi.
Ni
kuza muri twaje amazi yo kunywa kuko urazi ko izuba iyo ribaye ryinshi hari byinshi umubiri udusaba. Nuko rero akabazo
niko bigenda nuko nkwa amazi menshi.
Akabazo kawe kwa Professor Bernard Sindayihebura twagutumiriye uno munsi muri Isanga.
Nagira ngo mubaze se kuri akuntu kiriya kiyaga cya Tanganyika gite uburyo kimezemo urebye nkuko gice cy'u Burundi no ku gice cya Zambia. Ni Zambia hari hasi
ego
mbire ni unkurikize njye uko mbibona hari ubona ari nkaho hasa ni nkaho ariho ku marembo y'amazi no hepfo yaho hose ubona ni ku marembo mbese ari amazi ubundi yakaba agira ikibazo cyane ari nko muri Congo kuko mbona ariho hari menshi ni hamanukira cyangwa nuko ariho niho ku marembo yayo n'ubundi.
Kale
kabo bona igice kinini cyakabaye igihe kibazo ni muri Congo.
Reka twishwe nimba ari byo canke atari byo. Urakoze Nitanga.
Ego
profesor.
Arakoze cyane. Burya mu Kirundi hariho ibintu cyane cyane usanga bigoye kwishura ariko ntibigoye. Hariho rero ukugene ibicapfo ngaha ku isi ducapa hagenda mu ruzi nyine hagenda aho nyine harandu ngakonga akamanuka. Ego ugiye kuraba kandi muri Tanganyika nawe amakarita ariho yerekana ubwo amanuka hariya rero muri Zambia rumva haramanuka uko n'ukuri nyine uko n'ukuri mugabo rero iyo nayo ni watsa ari hejuru hipo ko ari hejuru Tanganyika yaduze nawe nyine iraduga mugabo urumva ntiduga kugera rumwe. Ego cyane. Ego haramanuka ariko mu Gifaransa bayita amakuru batimetric mu Gifaransa niko bayita
Ego. Murakoze ya Tomoke wahari muri mu karere ka Kamonyi. Ernesto ikaze nawe.
Ego
uherereye ga Ernesto?
Je ndi ngaha mu Bukeye.
Uri mu Bukeye ndahabona muri mu ntara ya Muramvya.
Ego
ahahoza abami ba kera.
Ego
akabazo kawe rero Ernesto amatelefone yari yase mu Burundi ari kurumva turakuronse turahishije neza. Akabazo
jewe hariho ibintu nari narabye muravuga yuko iduze ikiyaga kizoduga cyane ku mametero menshi cyane
santimetero
amakilometero
oya
bimeze neza dutegurire ukuntu bimeze aho bizogarukira nk'abahinga nyene.
Hari ibyo profesor yasiguye gume ku murongo ndamusaba imbabazi mu Burundi hariho igice
cy'ibyiza cyane nareke ndamusigurire.
Ego mu musigurire profesor muzamukoze aca guma ku murongo kubera ko Bukeye ntibadufata neza kuri shortwave. Ego
nagerageze ntunze yakurikire byo bari byiza cyane. Urumva ndamukengurutse cyane Ernest ava mu Bukeye. Urumva rero kuva mu kwezi kwa mbere itariki 18 gushika umunsi wa Mungu itariki 2024 z'ukwezi kwa gatatu urumva Tanganyika gwaduza amasantimetero 41 amasantimetero siyo metero ntavuga ibirometero n'amasantimetero mugabo urumva ayo masantimetero ni menshi cyane ayo masantimetero ni menshi cyane. Urumva rero kuba ariko rero kuba atanganika itari ifite ibibazo yari ku rugero w'imetero 25 urumva gushika rero ejo hahise harenga ko imetero n'amasantimetero 80 urumva ko ari umuntu mugufi yakatamigwa arabyumva bakuvuga rero yuko aho ibibazo iyo harenze ko santimetero imwe urumva n'ikibazo rero mpereye rero kubiba ntuze nk'ibyo ije yari haduhaye bayo avuze yuko inyuma y'amata 19 hazogwa imvura nyinshi cyane nari naruye rero yuko Tanganyika izogera ku metero 77 n'amasantimetero 12 hariho n'abari babeshe rona kuri interinete abantu bavuze ngo izogera ku metero 77 n'amasantimetero 22 sinzi iyo wabikumva wumva hariho sinumbaze ego ariko rero ibyo rero ubuhereye ku biharuro ise nagiye nzanaharura mu myaka yahise mu kuraguyana ry'abantu babyita projection urashobora gufata ibiharuro bya kera ugacukoresha akavuga ngo rero niyo ivura iguye iyo bisa nk'iyaguye mu 2021 urumva iguye ikarenza ko urumva harashobora no kurenga urumva rero byose byashika rero nuko sinzi ko noba nagerageze kumwishura
ego yacu Enese ugira umunsi mwiza ngaho mu bukeye
ego murakoze kudusigura ibintu nk'ibyo
ugira umunsi mwiza rero
ego murakoze cyane
ego twakire na Jean Marie ku yundi murongo wa telefone Jean Marie ikaze ku ijwi ry'Amerika
ego murakoze cyane
uherereye ga Jean
mu Burundi
amagana he
Presidema Bujumbura
Bujumbura amatelefone arakunze ni sawa akabazo kawe rero kwa Professeur Bernard Sindayihebura
akabazo kiwanje kavuga ku mu bisanzwe twagomba kumenya impamvu uruzi rwa Tanganyika ruduga kubera nk'ubu nyoro yuko ruduga biboneka nayo kumenga mu gihe imvura nyinshi ese amazi aduga kubera imvura canke aduga kubera ibindi bintu kumbure umuntu atazi
n'ubu
akandi kabazo kagira
kabiri
nimba amazi ya Tanganyika aduga kubera imvura nyinshi okora iki nimba aduga kubera ibindi bintu umuntu akaze ese hoho tokora iki n'ibyo bibazo bya murakoze
akabazo kicokorwa nari nasabye Professeur yuko tuza kukishura inyuma mugabo n'ubu ndamusaba imbabazi arakubwira amajambo make kuko ico kibazo cibiterwa navyo yari yamaze kucishura mugabo kora tuzi ikibazo c'ama telefone twari dufise nuko mutariko murashobora kutwumva neza ariko ndamusabe akwishure muri make kugira ngo nturarane inyota kandi twarusa amahigwe yo kuronka udusigurira sivyo
egome cyane nanyumvize nawe nyine urumva arakoze cyane Jamari ari ngaho ibujumbura ati mbega impamvu cyane mu kuduga ati karatambura ikiragwa asivuye hehe nibyo cyane kubera uko izo yarampaye n'ibiharuro imvura yaguye mu kwa kabiri cyangwa yaguye mu kwa gatatu haguye imvura nkeya cyane nababwiye yuko burya imvura igwa ivuze ituma Tanganyika iduga yo mu Burundi ibice rwigusa muri vyose Zambia 56 ndabisubiyemo hanyuma igihugu ca Congo 46 hanyuma 41 muri Tanzania urumva rero imvura nyinshi iguye ivuye muri ibyo bihugu irashobora gutuma rero Tanganyika rero buduga yarambajije ikibazo ati mbega ivyo kugwa turabivuga hanyuma ati mbega imvura ari nyinshi uko gutya nonega mu gihe nta muntu yobuzi imvura nyinshi yuko igo ya ntuyishobora kuyerekana gatoya ahubwo utabwitegura mbega uko guti haguye imvura nyinshi nibaza ko ari ibyo bibazo muzakumbaza hanyuma kumbure nkagaragaza kwishura
muraza turashaka ko tuza gufundikirira kuri ico kibazo cicokogwa ego turiko turasozera kino kiganiro Jean Marie ugira umunsi mwiza ngaho mu gisagara cha Bujumbura hanyuma rero mwishura ibibazo by'umurwi wa mbere twafashe imbere harakantu bavuze ati kuvogera baravogera Tanganyika ikiyaga kiravogerwa ni igihugu kivogerwa gute
no ego ego urumva tumbega utimbega kuvogera kivogerwa gute urumva hari metero mu Burundi nabwiye yuko hari metero 500 bashinze ibyo rero byabaye kuva 2012 umwaka nyine ego urumva rero usanga hari abantu kumbure niyo abantu bariko barabwira ati ega uya tangani kizoduga sabu gati awana wahinga rimwe rimwe ati nabangushi barabeshi urumva rero burya abandi bose ara batwara bihugu ara bahinga batandukanye bose zakora kumwe kandi bagafasha kugira ngo batange rero icyumviro kirama urumva rero ngai bujumbura kuba iyo butumwa mu gatera 1964 aho yaduga kujya sanda ndi muze kuri bande ya Tanganyika abantu baho bari bakeya cyane cyo bituma ibintu byo nonekaye byabaye bike cyane ubu rero ngo mu gatumba burya henshi waje ugene hari hambeze kuva kera hari ahantu batuba mugabo rero bashobora kubaka kwe urumva kubera uko batafashe ibyo biharuro bya kera 1954 abahuza munsi bose barakubatse mbega aho hantu kugira ngo imbe yuko wubaka ahandi mbega ahantu harigeze kuba umwuzurira abahinga ni kimisi yose bamara kubaza muri icyo gihe rero hageze ku rugero rungana hehe hanyuma rero ibyo bica bifasha kugira ngo bitunganye imyaka izoza ntibasubire kugira ibibazo abandi ariko bakora rero twebwe rero ntiturabe rero ibyo twatakaje na gatoya abo turaje dusigaze kandi noneho kanatsinda dufite byinshi cyane ibyo rero bizoca bidutuma ahubwo bitazo kwitunganya mu myaka izokurikira nahari kuvogerwa ko byarabaye
nashaka kuvogerwa gute no kuzana ya macupa bagatereramo no kugira iki nashaka kumva ko kuvogerwa ingene biba byifashe ikiyaga kivogerewe
umva kuvogerwa nibaza yuko yagombye kuvuga kubaka mu kajagari kubaka nk'ahantu hatategeza kubaka nibaza yuko ariko nabyumvise
murakoze cyane twakire Kadafi ku yindi murongo wa telefone Kadafi kaze ku ijwi rya Amerika Kadafi uratwumva
yego ndabumva cyane
uherereye ka Kadafi
ndi muri Kenya
Nairobi canke kuriya Nairobi
ndi muri Turkana West ni kuriya Nairobi
Turkana West yego akabazo kawe kwa Professeur Bernard rero
akabazo mfise no baza nti leta bena bahinga n'igiki bategekanije mu gihe amazi yotera kubera bamaze kuvuga ko azokwiyongera ibyo nibyo barabibona azokwiyongera nibyo leta yiteguye gute mu kurwana no kurokora ubuzima bw'abantu mu gihe iryo sanganya ryuba rishyitse ikintu cyo nashyikiriza ntibavuga ngo abanyagihugu baravogereye ngo abanyagihugu barasuzugura nubwo basuzugura
ntabyo yavuze
abanyagihugu bafata ko n'igihugu bato kubera turabizi mu Burundi benshi nta mashuri menshi bize n'abize menshi usanga by'amazi ko batabamenyere nk'intu haciye imyaka ijana leta usanga atakuntu yagira gihe kuzira abera nk'amavideo cyangwa iyo amakuru nyine kera byigeze kuba bimeze hari ibihugu birimo amazi menshi ndetse asumba na Tanganyika leta usanga hari nk'abasirikare bagiye gukora ibyo bintu hariho umugwi w'igisirikare ugiye gukora abantu mu gihe kubahabaye imyuzure kubera ubuzima bw'abantu ni ikintu gikomeye kandi uno muntu umwe atakaje ubuzima n'uruhombo ku gihugu
urakoze ubwira umunsi mwiza ngahe muri Kenya Kadafi
yego murakoze arakoze cyane
Kadafi kandi atomboye ahubwo muze muce mumpa na telefoni iwe kumbure adatandondera byo mfasha aho nandika icyo gitabo hari mu 2002 nari navuze yuko muri icyo gihe aho Tanganyika yaduga lake kivu turikana na Victoria byari na Preve Congo byari byaduze nk'uko nyine icyo maze kumenya cyose nuko Preve Congo nyine yaduze nagomba rero asatisa bitubwira no ngaha nyine ubugene bimeze ngaha turikana nyine urumva ibiriko biba ngaha mu Burundi ndiriko biba n'ahandi kuko rero ni gutane mu isi yose hanyuma ikibazo cya mbere yavuze ati mbega ati abahinga na leta bariko bitegura gute kugira ngo barokore abenegihugu cyangwa abanyagihugu yakoze cyane kuri iyo ntererano yaravuze yaravuze cyane ivu angaha mu Burundi abatwara baramaze kuraba ibyo bita mitavide le partenaire au développement hari ibikorwa bariko barakora ngaha kuri Tanganyika kugira ngo byihuta cyane ibyo baramaze kubikora rero hanyuma rero tumaze kubatera akamu hanyuma rero hariho ikintu bita plateforme pour la prévention des intérêts no kuvuga abatabazi nawe nyine ibyo bintu iyo sekitire mu Burundi ngaha iriho hariho kuwa ruje ngaha mu Burundi ifasha ibintu bitandukanye cyane niyo rero yama yigisa abantu ukugene iyo habaye umwuzurira icokorwa kandi rero kuwa ruje rero ngaha mu Burundi iri mu mitumba yose arero bari ku kivi nta kibazo areme na leta iri hejuru ikindi ariye kwa avuga rero avuze yuko bavogereye no kuri sinavuze ko navogereye na gatoya oya mugabo rero aho byabaye mugabo rero ega burya abavogereye cyo bakoze amakosa nabantu batanze aya maparcele nga kuko ababayeho mpapa nko mu gatumba hari umuntu agiye kuraba ambwiye ati natewe n'amazi ati kuva imyaka 60 iba tewe ntitwayitegeye tubibona rero kuko bari babizi abantu babizi rero nabo bari bategeka kuza bategereza kubabwira hanyuma abantu ibahubake
mbega professeur tuvuze nka gatumba hari abantu barakunze kuvugwa imyuzure myinshi ariko iyo bagiye kuhubaka iyo myuzure umuntu arashobora kubona kwizuba mu myaka 50 abahinga murabibona ati ahantu nyamara ingene ndahabona mu myaka 5 ntuhirahire ngo hashire ibuye hazo murabibona hakiri kare imbere ko abanyagihugu bahaba ibizoba muri 50 canke mugarukiriza hagufi na hagufi
burya ibintu bibiza cyane cyane abahinga babitangwe n'ibintu twatangwe vuba cyane na jewe imbere y'ibihumbi bibiri ntabwo nari nzi na gatoya na kenda byandikamo ubwo rero abahinga batandukanye baramaze kubivuga abandi rero iburaya barafitiye hari ubwo kuva kera kuva ibinzana n'ibinzana rero cyane mugatwebwe rero dufite ibiharuro biva nk'aho 1964 mugabo jewe mva 1978 awi tatanare yazan muri kigiye gato tanganika yagera tanganika gwarigeze no kuduga bujya 1937 nawo nyene byarigeze kuva naho ntaye nayo babwiye idere nene byanatse no kugitabo cy'uwandere yeye ibyo bintu byarabaye ibyo rero baye nitwebwe kitako turabahinga twamaze kubuze kubyerekana amareta tegeza kubikorera ko kugira ngo bitume rero abantu ntuzo ubabare bwe butoya cyane
ibiba rero muri Tanganyika bica bigenda gute hari amafi hakabaye ingona hakabayo hagi ibindi bibayo ni nk'ibiki hariho na bya byatsi bindi bikuramo bavuga ko bishobora gufasha mu gukingira ibidukikije iyayo mazi aduze kuri urwo rugero mwadusobanuriye ko kuva tugitangura kino kiganiro vyo bimeregwa gute birarengegwa biraryoherwa kuko byagenewe kuba mu mazi canke birabangamirwa kuko amazi abari bibanye byinshi
jewe reka mu nkundire no kuri cyane ko kurumba jewe nkuko na mu gifaransa mu kirundi bafite bapima mu gifaransa babita abatopographe geometrique urumva rero nije nize ibidukikije nije nabize mugabo sindi umuhinga cyane mu kuraba ibikoko ariko rero njye namaze gutembera mu bwato hanyuma abahinga twari twajanye twarabonye yuko kubatanga nikiduze ibiboko bya ahantu hariya ntunze nga mu Kinindo hari ahantu mu byatsi biza ari byinshi cyane urumva bimerewe neza kweri cyane usangarika hatuze kwiyeengo aho rero twe twarayibonye aho byarajandira mugabo ibindi vraiment sinakuwemera kwerekana bizi na gatoya mugabo ikintu nacyo nabonye kandi nabibwiwe nawe muri marine barambwiye ati hari ibintu bitandukanye tari bwabone hariho ibyatsi biva hariya nibuye hariya ruguru bikaza ari byinshi cyane ati ibi rero twabibonye kuva mu 2021 aho Tanganyika yigeze ku rugero runiniya cyane ibyo rero bizana no mupfunda kuko ubu irafise inguvu idasanzwe kubera Tanganyika igeze hejuru arayizana igaterura nk'ikintu gifite nk'amatoni 10 ukayitera hasi
kubera gifite inguvu ngira ngo kubera ibyo bizi biba birimo kandi tunakubera
urumva haragera igihe akaza umuyaga mwinshi cyane ugasanga rero kubergeze hejuru rero bigata bizaranye n'ibyo byatsi
ego tunatumira abariko baratwumva ku iradiyo ku ijwi rya Amerika kuja kuraba video iri kuri Facebook yacu VOA radio yacu aho muza kubona ubwo ruzi ko rumeze tunashimira professeur yaduhaye ico kiganiro kugira ngo abidusigurire ari ndani muri Tanganyika abitwereka hanyuma rero muti amasantimetero 20 ni asigaye kugira ngo ibipimo bice birenga Polo nayo ikivuko cha Bujumbura kishwagwemo nayo mazi muraba ivyo bishobora kuba mu gihe kingana gute
je urumba sishobora kubivuga cyane muga urumva mpereye haraho vraiment urumva rafite ibiharuro haraho mpereye ku biharuro bya 2021 Tanganyika cyane gwaduka mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa kane turaje duhereye nk'akarorero imbere yanjye reka bisome urumva kuva itariki 23 ukwezi kwa gatatu mu 2021 kugeza itariki 31 z'ukwezi nyene urumva rero hari mu mezi hari mu minsi 9 kwaduza amasantimetero 4 no kuvuga rero ama milimetero 4 n'ibice 4 ku munsi akandi karorokeza ubundi kuva itariki yo kwa mbere ukwezi kwa gatatu gushika itariki 10 ukwezi kwa gatatu urumva hari mu minsi 9 urumva Tanganyika rwaduze amasantimetero 8 kandi rero naho nyene kubera imvura yari yabaye ngira ukumbure ngiye cyane n'umuntu yari yigeze kuyimbaza kuva itariki 12 ukwezi kwa gatatu umwaka nyene no kwa gatandatu itariki 16 waramanutse amasantimetero 2 ariko ntibyaburije yuko gwasubiye kuduga ejo bundi rero ibyo twumva bizova ku mvura iguye hanyuma rero natwe nyine mugabo atari kubeshya no kubura amasantimetero 20 asigaye ni make cyane kuko murumva mu minsi navuze yuko Tanganyika mu bice 95% Tanganyika rugera ku rugero rurerure mu kwezi kwa gatanu urumva rero mu minsi 9 gwaduze amasantimetero 8 samara mwewe nyene urumva rero ahashobora gushikirwa rero urumva rero nibaza yuko noho cyane mugabo noneho ababigerwa nari nayivuze arabatwara ngaha nyene ingo kuko bariko atanga kubikora nk'uko mvuze nabitohoze kandi babimbiye kandi nanjye ndabakenguruka
yego none ga professeur Bernard sindayihebura ka kabazo ca gihe nari nakabikiye kirageze hakogwa iki ku mpande zose kugira ngo ntihagire ibizokononekara n'ivyo nonekara naho bibagerageze ntibigire ingaruka ishobora kuba ndende hokogwa iki ku mpande zose z'abahinga z'abatwara igihugu z'abegereye Tanganyika abahaba abahakorera imirimo itandukanye
murakoze cyane kuri icyo kibazo urumva rero burya ahandi cyane cyane mwe muri bihugu by'iyo iwanyu urumva uhereye ku mahinga ugahera abantu bazanye n'ibyo kuraba ibiza urumva n'abapolisi ngaha mu Burundi ugahera na kuri abahuje abasabari imbabare ugahera cyane cyane na mwe kuba jurnalisti rero twe duteza gukora n'abatwara igihugu abo bose rero duteza gukora hamwe kugira ngo turabe icyokorwa urero aho tugeze muri iki gihe tugeze mu gifaransa tugeze mu kirundi ugenda bivuga echelle yitwa rouge urumva rero umaze kubona yuko Tanganyika imaze kwinjira muri polo ya Bujumbura akaba rero amahangare amaze kumureba nabi urumva rero ni rouge hano hasigaye hari amasantimetero 20 urumva rero ntimeze neza rero aho rero mugabo nabibabwiye nayibwiye vraiment n'ukuri ndashimira cyane leta kuko ari utwara igitaraga cya Bujumbura abantu batandukanye aho bose ubari kukizi hanyuma rero hariho abajejwe rero cyane cyane ubugene abantu botegereza kwitegura imbere y'uko muzuriya uzoba ubu noneho abantu baramaze kubimenya nk'ahantu barabwira ati twebwe turi ahantu ari umwuzurira hanyuma rero bakabwira ati mbe nk'ubwibi hari ndabahabatanga abandi baranyansa imbega ahantu hadosobora kugiye umwuzurira niwe aba n'uyubu ibyo biharo namaze kubibaharira aho rero batavuga ati oke twebwe rero turi ahantu hari muri icyo gihe rero twitegura hanyuma tukaba turarondeyeho tuba rero ari leta rero ikirondera cyane cyane mbega ikirondera tuda abo bantu bangana gute uwumva nk'ayo Bujumbura n'amaprovensi anakurikira urumva nk'i Bujumbura hariya mu Gatumba i Bujumbura Meri ni Rumonge n'Amakamba aho hose bategereza guca barondeye ati mbega abantu bashobora kuzokwimugwa ni bangahe rero bagaca barondeya abagira neza bashobora kubafasha amahema ari ibifungurwa ari nk'amashuri muri iki gihe kubera abanyeshuri bakiri mu mashuri bakavuga ati mbega amashuri azoyimurira ko n'ayahe ayo cyane cyane nk'ibintu biba byihuta bakavuga ati mbo mbega mwebwe ari nko nka polo ya Bujumbura ibikorwa byaramaze gutangura ndabashimira ari nka sato do pombaje ipanga mu bice 80 na ibiri kwizana kugira ngo zitubura amazi
n'abakenguruka nabo
nyine bikoze cyane amazi kubitanga urumva rero abantu bose ibarabategerezwa bagafata abahinga babo b'ingenieur bafata cyane ubu rero tangana kataza kuyiraba si umuntu araho
murakoze professeur murakoze cyane akanya karatujane tubashimiye professeur Bernard Sindayihebura muhinga mukaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi ejo nitwongera kudodora muzo twitabe kugira ngo muduhe umuco kubitandukanye kuri Tanganyika kuri mikro yari Diane Ninahazwe bakoze abo twabanye mu buhinga bw'ivyuma Nadia Taha na ingenieur bari kumwe.